Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Banywanyi bacu ndabashuhuje mwabonye butandukana muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu karere ka Kisoro muri Uganda muradukurikira kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio Ijwi riyobora Voice of Muhabura. Mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice 3. U Rwanda rurasaba Ubufaransa guta muri yombi no kurwoherereza Colonel Aloise Kiwiragabo ukekwaho ibyaha bya genocide.
Gusaba umuntu wakoze ibyaha n'uburenganzira bwacu ndetse bashobora no kumuduha, ariko bitanabujije ko ibyo twabahaye bigaragaza ibikorwa aregwa, ibyaha tumurega nawe ashobora kubanamuburanisha.
Nkusi Faustin ni umuvugizi w'ubushinjacyaha bukuru bw'u Rwanda. Hagati aho Abarundi ba mbere bahungutse bavuye mu Rwanda barataha uyu munsi, naho muri Uganda virusi ya corona iriyongera. Ni mukanya mu makuru arambuye amakuru abanzirizwa nayo hirya no hino ku isi nk'uko tubimenyereye. Ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika, duhere rero ku makuru yo hirya no hino ku isi twayateguriwe kandi turayagezwaho na Aloise Bigirimana.
Urakoze Thomas. Tuhere kuri inkuru ku Burundi. Uramatari w'intara ya Kirundo mu buraruko bw'u Burundi asaba abanyagihugu hamwe n'indongozi zo mu ntara arongoye gusidukana niyonka kuri uyu wa kane kwigenekerezo rya 27 ku kwezi k'umunani kwakira bene wabo b'Abarundi bahunguka bava mu nkambi ya Mahama mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Mu rwandiko yanditse ejo ku munsi wa gatatu, buramatari Albert Hatungimana yasabye cyane cyane abarongoye ubuzi, amashyirahamwe, amadini hamwe n'izindi ndongozi kuza kwakira bene wabo. Avuga ko igikorwa cyo kubakira kibera aho binjirira ku mupaka wa Gasenyi Nemba muri komine ya Busoni. Umugwi wa mbere w'izo mpunzi zihunguka zitezwe kuri uyu wa kane ugizwe n'Abarundi bagera ku 500. Abasivili bashika kuri 24 barishwe mu minsi 2 n'umuhari ADF witwaje ibirwanisho mu ntara ya Beni mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aho igisirikare cya leta kiriko kiratana mu mitwe n'imihari yitwaje ibirwanisho. Umuhari ADF wagirizwa ko kuva mu 2014 umaze kwica abasivile barenga 1000 mu karere ka Beni mu ntara ya Kivu y'uburaruko. Umukuru wa societe civile muri ako karere Kinos Katuo yavuze ko ibiziga 20 byatowe kuwa mbere mu mihana y'i Mapasana na Mabuo, ibindi bine bitorwa ku munsi wa kabiri mu mihana ya Mbau. Tukivuga muri Kongo nyene, abasirikare 21 hamwe n'abapolisi bararengukishijwe imbere ya sentare ya gisirikare ku byaha byo gufata abakenyezi ku nguvu mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umukuru w'iyo sentare Major Alain Giongenga Luanzu yavuze ko sentare ya gisirikare kuva ku munsi wa mbere iri kiraburanisha abasirikare bagirizwa ibyo byaha, kandi n'abantu 23 bakorewe ayo mabi baraje kubagiriza. Abakenyezi bariko barafashwa muri izo mburano na muganga Denis Mukweke avura indwara z'abakenyezi yanatahukanye agashimwe kitiriwe Nobel mu 2018. Abanywanyi b'uwahoze ari perezida wa Cote d'Ivoire Laurent Gbagbo bavuze ejo kuwa gatatu ko bazotanga kandidatire yiwe yo guhiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu ku izina ryiwe mu matora yo mu kwezi kw'icumi. Laurent Gbagbo asanzwe i Buraya inyuma yo kurekurwa na sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI. Urunani rushigikiye Gbagbo rwitwa Ensemble pour la démocratie et la souveraineté rwavuze ko ruzotanga izina rya Gbagbo hisunzwe amategeko. Abategetsi b'umugwi utunganya amatora baza baransi ko Gbagbo n'uwahoze ari umukuru wa Barobere Guillaume Soro bemererwa guhiganwa muri ayo matora. Umukuru w'umugwi Kulibali Kuibert yavuze mu kwezi kw'indwi ko uwo wese yagirwa n'ibyaha atazoshirwa ku rutonde rw'abakandida. Abahuza b'umuhugu byo mu burengero bwa Afrika mu muryango wa CEDEAO babwiye abasirikare bakoze kudeta muri Mali ko bashobora kwemera leta mfata kibanza iyobowe n'umusivile canke umu ofisiye w'umusirikare yakukurutse mu gisirikare kugiye kitarenze amezi 12. Ibi byavuzwe na presidansi ya Nigeria. Ibi bitangajwe nyuma y'inama hagati ya Perezida Muhammadu Buhari wa Nigeria n'umuyobozi w'intumwa z'umuryango wa CEDEAO zatahutse muri indwi zivuye muri Mali mu biganiro n'abaofisiye mu gisirikare cya Mali bayoboye kudeta ku itariki ya 18 z'uku kwezi k'umunani i Bamako. Igitigiri gito cy'abasirikare ba Leta Zunze za Amerika barakomeretse mu guhanahana amasasu kwabaye hagati y'abasirikare ba Amerika n'Uburusiya mu gihugu cya Siriya. Umwe mu bategetsi b'igisirikare cya Amerika atashimiye ko izina ryiwe rigaragara yavuze ko abasirikare bakomeretse bitavuye mu gutanga umutwe nyako ariko ko kwabaye gusotorana. Umutegetsi avuga ko byabaye mu ntango zindwi mu buraruko bushyira ubuseruko bwa Siriya kandi kwizo nkomere zisanzwe.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugeza haya makuru yo hirya no hino ku isi. Nshuti zacu, muracyumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudukurikira no kuri internet www.radioyacu.com no kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu. Noneho tujye mu biyaga bigari. Uyu munsi Leta y'u Rwanda na HCR ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi baracyura abarundi bagera kuri 500 bari mu nkambi y'impunzi ya Mahama. Ni inkuru ya Pierre Claver niyo nkuru umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Kigali.
Kuri uyu wa kane inkoko niyo ngoma, bamwe mu barundi bari bahungiye mu kambi y'impunzi ya Mahama iri mu buseruko bw'u Rwanda bazenduka bafata inzira itumbera mu gihugu cyabo c'amavukiro. Umuvugizi wa HCR mu Rwanda umupfasoni Elise Vireshala yabwiye Ijwi ry'Amerika mu kiganiro cihariye ko hategekanijwe gutahukanwa abagera ku 500. Ati bihari udufise twavuga ko bikiri mfata kibanza. N'abagera ku 558 bari mu miryango 178 ariko hama hariho abikura kuri urwo rutonde ku munota wa nyuma kubera ubwoba canke bashobora kugwara giturumbuka canke kuzindimvo bakisabira kurindira gato. Nico gituma ubu twategekanije ko igice ca mbere kigendamwo impunzi 500 yamara ibitigiri ntabanduka tuzobimenya bamaze kujabuka umupaka tukabona bakiriwe n'abagenzi bacu bo mu Burundi. Nawe biruko imahama hatanzwe itangazo biciye mu vyuma bishikana amajwi kure ko abafise amadeni canke ibindi bibazo bobanza kubikemura imbere yuko bataha.
Icitenderwa umuntu wese wiyandikishije akaba afite icupa rya gazi arasabwa kuritanga, hanyuma umuntu wese ufite ibibazo mu muryango cyangwa se mu mediko arasabwa kubikemura kuko byamubera intandaro yo kutataha. Ubwo rero niba ukeneye gutaha
bamwe mu mpunzi bari ku rutonde rw'abazotahukanwa ku gushaka kwabo bakiriye nabi ubwo butumwa.
Twaciye tubona yuko ari mu ntumbero ya bamwe bamwe batipfuza ko twotahuka mu gihugu cyacu, bari ngo baradutega imitego. Ni ukubwira yuko ngaha mu nkambi ya Mahama nta muntu n'umwe yubura ikibazo, kandi naho tukigira uno munsi umuntu arashobora kugikreya ubwo nyene akaza kuri HCR umugore cyanke umwana bigatuma uno munsi cyanke ejo udatahukanwa. Kuko no kubwira neza munyamakuru mu nkambi y'Imahama hari ikintu no bita umugwazo bawaka muri banki Rambere ni utunze abantu bo ngaha. Nta murundi n'umwe w'impunzi y'Imahama wosanga ni muri buri afite ikarata mu nzu yiwe. Ubu turi mu 18 usanga ideni afise ari ryo mu kwezi kwa 12. Rero tukibaza ko no mu kwezi kuza kugira ngo abe bica bisaba ko yako mugwaza kayinjiye mu kwezi kwa 6 bikabandanya ugasanga ageze mu mwaka. Ubwo urumva muri icyo gihe nta murundi n'umwe atoba mwikambi y'imahama
ico bikoze ishiramwe mpoza makungu gita impunzi hashtag rirabahumuriza kwico kibazo cy'amadeni rizo bafasha kugikemura kugira ngo nikibe intambamye yo gutaka impunzi za byisabiye. Atabone bake cyane kandi turabizi baba bafise amadeni batse muri bagenzi babo ku mabutike yo mikambi canke yo hanze canke mu migambi y'iterambere. Ibi turabikurikiranira hagufi kimwe kimwe kwacu. Nta kibazo bizotorerwa umuti amadeni yishugwe kugira ngo dukureho inzitizi zose zobabuza gutahuka. Ku ruhande rw'u Burundi ahize mpunzi zizoshikira mu ntara ya Ngozi na Muyinga haramaze gutegurwa ubushikiranganje bw'umutekano n'intwaro hagati mu gihugu bujejwe icyo kibazo n'izindi ntumwa kundwa iheze baragendeye ibyo bibanza kuraba uko bimeze. Pierre Nkurikiye ni umuvugizi w'ubwo bushikiranganje.
Turagira urugendo rwo kujya turabe ubwa mbere kandi bazoshikiramo isongore mu ntara ya Ngozi niho twahereye. Aho twasanze ari kambi yisanzwe yubatse ata bintu byinshi byo gusubiramo keretse kubaka akazu bazoshikiramo ubwa mbere kugira ngo bazabapime cyane cyane cya kiza cy'umugera wa corona no gusubiramo gukubura tubiramo utuntu tw'ibiti n'intebe ushobora gusanga bitakimeze neza kubakwa aho kwihagarika cyangwa kwituma. Hari hasanzwe hariho mugabo ni hakeye amahongere asubigwemo n'itangiye gushiramo amazi yari isanzwe iri ngaha. Tuvuye ngaho twaciye tugenda mu ikambi y'Ikinazi ni mu ntara ya Muyinga hafi y'Urubekobero ahashobora kuzoshirwa abo bantu hamwe boza ari benshi cyane abarenze ko barashobora kuzobashira hari ari kambi ya mbere y'isongore bazoshikiramo twasanze ari kambi ishobora kwakira abantu bashika ku 600
kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 ni rya mbere impunzi zivuye mu Rwanda zitagukanwa ku gushaka kwazo. Hashtag na Leta y'u Rwanda rwakiriye Abarundi barenga 72,000 bemeza ko ari igikorwa kizobandanya no mu minsi iza. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video uyu munota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video uyu munota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
U Rwanda rwasohoye impapuro mpuzamahanga zo guta muri yombi Aloyse Ntiwiragabo ukekwaho ibyaha bya genocide. Ntiwiragabo yari colonel ashinzwe urwego rw'iperereza mu biro bikuru bya gisirikari mu Rwanda mu 1994. Ubu aba mu Bufaransa. Mugenzi wacu Venus Tenshimiyimana yaganiriye n'umuvugizi w'ubushinjacyaha bukuru bw'u Rwanda Faustin Nkusi kuri iki kibazo rero cya Aloyse Ntiwiragabo.
Nito huko imakuro ushacha mkuku kwa ndagwara zitanze mumisi shize dusa wako uimugabo Ntiwiragabo uli mu Faransa yatabwa muri yombi kugira ngo ashikirizwe ushacha mkuku kwa ndagwara kugira ngo mkulikirane. Nibyo rero koko twara zitanze kandi zamaze kugera aho zigomba gushikirizwa.
Mwatubwira ibyaha ashinjwa akurikiranyweho?
Wenda ubungubu kuko turi mu rwego rw'iperereza ndabanze kugira ibyo mvuga byanye n'ibyo aregwa ibikorwa ndetse n'ibyaha, ariko icyangombwa na kumenyesha nuko gusa zimakuru zakozwe kandi turakorana n'urwego rw'ubutabera mu Faransa kugira ngo ibyamo byose bikorwe amategeko yubahirizwe noneho atabwe muri yombi.
Mbese kuki mwagombye gutanga urupapuro rusaba ko afatwa kandi muzi neza ko ari mu Bufaransa igihugu gifite ububasha gihabwa n'amategeko kishyiriyeho cyo kuba cyafata kandi kikaburanisha umuntu wese ukekwaho kuba yakoze icyaha cya genocide?
Icyo navugaho ngaho nuko ibyaha icyambere yabikoreye mu Rwanda, ibyaregwa yabikoreye mu Rwanda. Byumvikana ko u Rwanda rufite ubwo bubasha ndetse no gushaje bwo kuba yaza mu Rwanda kugira ngo abe ariho aburanira naho kuba twabyohereza mu Faransa kana go ufite ubwo bubasha bwo bamuburanisha ngira ngo ntacyo bitwaye kuko gusaba umuntu wakoze ibyaha n'uburenganzira bwacu ndetse bashobora no kumuduha ariko bitanabujije ko ibyo twabahaye bigaragaza ibikorwa aregwa ibyaha tumurega nabo sho ko namuburanisha hari ibintu bibiri icyo dukora cyambere no gusaba ko azanwa aho yakoreye ibyaha mu Rwanda kaburanishwa ariko bugiye basanga bitari na ngombwa nabo bafite iyo obligation yo kuba bamuburanisha so ngira ngo rero byose byoreje amategeko muri rusange igito kuzibereza amategeko kandi nasanze ari ngombwa banamwohereza kugira ngo bonere mu gihugu cy'u Rwanda
ariko se kuba aya makuru yarashyizwe ahagaragara ku munsi umucamanza mukuru rukiko rw'insigarira rwa TPR rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwari rwarashyireho u Rwanda Bramert yari mu Rwanda azanywe n'ikibazo cya Kabuga Felician nawe uri mu Bufaransa hari isano ayo madosiye yombi afitanye cyangwa se ni mpurirane itaragambiriwe
icyo navuga nta mpurirane ihari kuko ngira ngo uriya mushyacyaha mukuru ari muri misiyo ye y'akazi mu Rwanda kubirana na dosiye ari bakurikirana ya Kabuga Felician so ntaho bifitanye isano gusa nuko wenda abanyamakuru babajije mushyacyaha mukuru n'ubijyanye n'iyo dosiye akagice bisobanuraho ariko ushacyaha mu Rwanda gukurikiraneho ibintu wiragabo bikorwa ku giti cye kuko cyaha ni gatozi naho Kabuga Felician afite ibyaregwa ku giti cye bimureba ku giti cye ngira ngo rero ntaho bihuriye we nkuko mubizi azajya kuburanira Arusha kuko niho yasabwe kujya kuburanira ni nacyo kiri gisuzuma ubu ngubu kuba ari ahangaha rero mu Rwanda nuko birumvikana ni kuza kugira ngo areba kusanya ibimenyetso bitandukanye areba abatangabuhamya n'andi makuru kandi kuba yakorana n'u Rwanda kuri dosiye ni ibintu byumvikana ariko nanone dosiye ntibiragabo iyo irukwayo twayisabye nk'u Rwanda twereza impapuro mu Bufaransa nk'uruhushya cyangwa rw'u Rwanda kugira ngo noneho dusabe ko uyu mugabo nawe yafatwa ariko byuko ntaho bihuriye aho bihuriye gusa nuko wenda bose ari abanyarwanda wenda bakoze jenoside bakekwa jenoside ariko by'umwihariko ntaho bihuriye muri rusange
Faustin Nkusi umuvugizi w'ubushinjacyaha bukuru bw'u Rwanda ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'Amerika
murakoze namwe
ijwi ry'Amerika ryabonye amakuru afatika yemeza ko izo mpapuro zo guta muri yombi Colonel Ntiwiragabo zageze mu Bufaransa kuko twifuje kuvugana na Ntiwiragabo ku giti cye cyangwa se umwungana mu mategeko ariko ntibyadukundiye aya makuru nituyabona turabagezaho mu biganiro byacu bitaha muri Uganda abandura nabicwa na virusi ya corona bariyongera cyane ubuyobozi burategura gusubizaho guma mu rugo ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri Uganda Inyashius Bahizi
umubare wamaze kwandura indwara ya COVID-19 muri Uganda umaze gusaga 2,500 mu mpera z'icyumweru gishize minisiteri ishinzwe amagara y'abantu yatangaje ko bwabaye bwa mbere kubona umubare munini wabanduye mu munsi umwe uwo munsi akaba harabonetse abarwayi 318 banduye kandi abenshi muri bo akaba ari imfungwa zo muri gereza yo mu majyaruguru y'igihugu kuri abo 318 154 nibo bari imfungwa kandi mu mujyi wa Kampala kuri uwo munsi naho haboneka abandi 136 uko icyo gihe ukurikije imibare itangazwa buri munsi na minisiteri ishinzwe amagara y'abantu abasaga 50 nibo basanganywa n'ubwo burwayi buri munsi hirya no hino mu gihugu ubu umubare w'abanduye babonetse hano Kampala honyine akaba usaga 500 bivuze ko kuba ari umujyi wirwamo abantu basaga 2,000,000 ku munsi ubwandu bwa COVID bwaba bumaze gufata benshi mu mujyi ariko bataragaragaza ibimenyetso ukurikije ministri ushinzwe amagara y'abantu Jane Ruth Acheng muri rusange abaturage ntabwo barimo gukurikiza amabwiriza yo kwirinda bityo akaba hagomba gusubizwaho amabwiriza akaze yo kwirinda
people are no longer following the preventive measures
abantu ntibagikurikiza amabwiriza yo kwirinda. Ibi bigaragarira mu bigo by'imodoka zitwara abagenzi n'amasoko, bivuze ko icyorezo kigiye kugera mu nshonda zose z'igihugu, naho cyari kitakageze tukagera ku rwego rukomeye cyane rw'uburwayi. Ako kabakaba yakaga mu gihugu cyacu. No kubera iyo mpamvu, kugira ngo twirinde kwiyongera k'uburwayi hamwe no gupfisha abandi bantu benshi cyane, bishobora kuba ngombwa ko amabwiriza yaguma mu rugo yasubizwaho.
Mass death, it may be necessary to consider another lockdown.
Ku bantu basaga 2,500 bamaze kwandura, hafi 1,300 bo bamaze kuvurwa nuko barakira, kandi 3,360 bo akaba aribo bamaze gukorerwa ibipimo by'amagara mu gihugu cyose. Ikibazo cy'iki cyorezo kirimo kwiyongera umunsi ku wundi aha mu gihugu, mu gihe cyakabaye kigabanyuka ukurikije imyiteguro yose leta yashyizeho, nicyo inteko ishinga amategeko yiriwe iganiraho, akaba perezida w'iyo nteko Rebecca Kadaga agira leta indi nama. Ati ndibaza ko ubureti ikwiye kwibanda ku cyo gufasha abantu kugira ngo bamenye uko babana n'uburwayi kumara igihe kirekire, kuko bigaragara ko atari uburwayi bugiye guhita bushira. Tugomba kumenya uko twabana nabwo, ibyo dukwiye kurya byarushaho kubaka imibiri yacu kugira ngo iburwanye. Leta kandi igomba gukoresha ingufu kugira ngo amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo akurikizwe. Kuva umunsi w'ejo, umukuru w'igihugu yarategejwe gutanga ijambo ku mabwiriza mashya guhasha iki cyorezo. Benshi bakeka ko ashobora gusubizaho amabwiriza yaguma mu rugo, cyane cyane mu mujyi wa Kampala no mu nkengero zawo, hamwe no kongera guhagarika ingendo z'imodoka zitwara abagenzi. Dore ko amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo atagikurikizwa cyane cyane muri iyi myanya ukurikije Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Baramukije bakunzi namwe banyonyi bijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga, naho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu, canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira: agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Burundi, abanyagihugu bafite imanza muri sentare nkuru y'intara ya Gitega bavuga ko imanza zabo zirimo izimara imyaka irenga 10 zitaracibwa. Ni inkuru ya radio Ijwi rya Amerika yafatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi, turayisomerwa na Desire Hatungimana uri i Kigali.
Bamwe mu bafise imanza muzavuye mu sentare y'intango agize iyo ntara ya Gitega zungururizwa muri sentare nkuru y'intara, bavuga ko zimwe mu manza zimaze hagati y'imyaka 10 na 20 zitarahera. Uretse guteba gucika kw'izo manza bigwiza urwanko hagati y'ababuranyi n'uburyo bwo kwiyunguruza buba bwinshi, bikabatera kwihebura kuko bavuga ko bajuragirika mu gihe baje kubazaho imanza zabo zigeze. Abandi bamwe mu bafisi imanza muri sentare nkuru y'igihugu ya Gitega hagati mu gihugu cy'u Burundi.
Nani cyaje kuri grandes instances n'ubu bona ko mengo n'izuguruzuguru kubera urubanza urashaka gucika mugabo rugateba gushirwa mu ngiro. Nkubwi wanje bahamaze rumaze imyaka 10 mugabo n'ubu ntirashirwa mu ngiro. Rero jewe nk'ikintu nosaba kabisa, nosaba nk'umuntu akadufasha nyene biga zikaje mu ngiro kuramo kubera ntibitahuritse. Nk'imvo nazo jewe sija gutahura imvo kubera ntamvu nimwe yobuza ikurikizwa y'urubanza. Kure twivira kuri ya sentare nkuru y'igihugu. Rero abaye uko dufata nk'imanza ziba zaracitse na sentare y'intango. Iyo zikazikurikiza neza, ikazikurikiza itaravye hirya no hino. Yego,
mubunye mu minsi iheze nari naje nejo kandi nari nagarutse, baca batubwira ati nidusubire inyuma. Rero mu ndwi iheze baraje, twe twumvise ati baje ku makomine, ntabwo twamenye mugabo munyu baca basiga babwiye ngo bakuru imitumba ngo baroze kuwa ejo kuwa kabiri ejo rero twaraje ntitwarose ni nk'ubu rero twe twagarutse turabi yuko bo bitugiramo tugice batubwiye dukora icyo nyene batubwiye ati ta turata ngane nyene bazitutera kuko nk'ubu ahantu hagendwa n'itike uko haragora cyusanga tutayeko turaronka amahera y'agatike dusaba yuko nyene ibintu bo bitugiramo hanyuma nyene umuntu akareka kuzararuhira hejuru kuko itike riragoye
mu nama buramatari w'intara ya Gitega aherutse kugirisha abakora mu rwego rw'ubutungane bo muri iyo ntara Nadine Kanyamuneza arongoye sentare nkuru y'igihugu ya Gitega avuga ko ubukene bw'imiduga yo kuyunguruza aribwo butuma imanza ziteba kuja mu ngiro kuko bataroha ingene baja kuzishira mu ngiro
turafise imanza nyinshi cyane ari naho hava imyidogo kenshi y'ababura kenshi nabo nyene baraza batazi aho rubanza rwabo rugeze kuko isentare imaze kugira imanza zishika 800 murumva ko muri classement gashobora kuducamo muri ico gihe rero hari gihe umuburanyaza ntamenye yuko ngo bagwaracitse canke rukiriko ruraburanisha kuko nabo nyene atarukwirikiranye ugasanga muri uwo mwanya badahise barutora ugasanga vuye aho yidoga ati urubanza rwanje rwarataka canke rwaranyitse muri rusangi rero kiduhanze n'ikibazo c'uburyo kuko iyaba uko umuntu bikenewe ko dushika twaca dushika nibaza ko n'imyidogo atayibihari rero ubunyico tubona nuko imanza zose zishiwe na sentare y'intango zitegerezwa kunguruzwa guhinyuzwa ntitwovuga ko zose zibaza kurikijwe neza birashika ugasanga ntibarukurikije neza mugabo ubu ico tubona nuko nizibaza kurikijwe neza ababuranyi ntibarabitahura neza bariyumvira bati ngira nitwashika imbere rino rubanza rwashobora guhinduka
muri iyo nama yabaye mu ndwi heze Venoma Nirambona buramatari w'intara ya Gitega yamenyesheje ko ubukene bw'imiduga yo kunguruza abacamanza buzwi ku rwego rwo hejuru ariko kandi akavuga ko ubwo bukene butotuma abanyagihugu badatunganirizwa
ku rwego rw'ubutungane navuze ko afise ikibazo kije no kwiyunguruza imodoka ndetse n'itoro ahanye ndetse twabishikanye ku nzego zo hejuru zishobora gufata ingingo kugira ngo ubwo buryo bwo kwiyunguruza buboneke ariko rero mu kurindira ntidushobora gushata uburera amaboko nicyo gituma twasabye yuko ubuzi bwose bwoshyigikirana arahari imodoka itagiye gukora uwo munsi igatirizwa abajejwe ubutungane bagashika ku rubuga hanyuma bagatunganiriza abenegihugu icyo kibazo rero tubazi yuko inzego z'igihugu zikizi twizeye yuko mu minsi kizova mu nzira ariko mu kurindira tubwiriza gutunganiriza bene igihugu mu kugira ugoro nani mu gufashanya ndetse na jewe mu gihe bafise ibikorwa nshobora no kubaha n'imodoka ngiramo ntateguye kuja kuri tere nkagira n'amaguru umugana wabo bagashyira kuri tere gukora kuko imodoka n'iz'igihugu zitegereza gukora ibikorwa by'igihugu
urongoye sentare nkuru ya Gitega avuga ko ibice birenga 90% vy'imanza ziteba gucika ari zijanye n'amatati y'amatongo izo nazo zikaba zisaba ko abacamanza bashika ku matongo y'ababuranye
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu naha aya makuru yo muri aka kanya ahumurije mbifurije kugira umunsi mwiza murakarama Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.